Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika yikwashikiriza ibiganiro byavyo mu kirundi mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese muri duteze amatwi. Uyu munsi ni ku gatanu itariki 8 y'ukwezi kwa gatatu mwaka w'2019 muri kumwe na Frederica Nkurikije.
Ntanjye nibaza ku bwanjye ku giti cyanjye naravuga ngo ashobora kuba wenda governor, sinashobora kuba mayor kandi narize. Ariko wa mugani nkumva ni abafere sosiyete, urumva ni ikintu rero by'ukuri kiri tugomba natwe gushyiraho imbaraga nk'abadamu natwe bize.
Uyo ni Madame Egidia Mukarurangwa arongoye ishyirahamwe Réseau des Femmes itaho inyungu z'abagore bo mu cyaro mu Rwanda. Iyi nkuru cyo kimwe ni inkuru ivuga ku biro by'ishyirahamwe mpuzamakungu HCR byabwiye impunzi z'abarundi ziba mu gisagara cya Kigali ko ata amafaranga bifite yo kubarihira amashuri y'abana, hamwe n'inkuru yerekeye inama umuhuza w'abarundi yagize n'abakuru b'amashengero. Cyo kimwe n'ikiganiro muhinga yihweza ibintu n'ibindi Patrice Désiré yamuremye yahaye Radio Ijwi rya Amerika. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere, ariko imbere yaho reka tubanze tubashyize amakuru avugwa hirya no hino ku isi tubateguriwe na mugezi wacu Aloise Bigirimana. Mwaramutse neza Aloise.
Mwaramutse Frederic. Turahera muri Amerika. Umushikiriza manza wa leta muri leta zumwe za Amerika yaraciriye urubanza rw'igifungo cy'amezi 47 Paul Manafort yahoze arongoye ibikorwa byo kwiyamamaza ku ruhande rwa Perezida Donald Trump ku byaha yagirizwa byo kudatanga amakori yose hamwe n'ubundi bunyonyezi bw'amatungo. Icyo gihano kiri munsi cyo abashikiriza manza bifuza ko cyo kumufunga imyaka iri hagati ya 19 na 21, aho uwo mugabo w'imyaka 69 yari kumara ubuzima bwiwe mu ibohero. Abashingwamanza baburanira Manafort basabye ko yohanishwa igifungo kigufi, bakavuga ko akitswe n'amagara kandi izina ryiwe ryamaze kononekara kandi n'ubutunzi bwiwe bwakozwe ko n'izo manza. Abashikiriza manza bavuga ko icyo gihano gikwiye kandi kwakwiye no gutanga ihadabu y'amadolari y'Abanyamerika ari hagati y'ibihumbi 50 na 24,000,000. Abaganga bari fatanije n'abashingwa manza baharugwa mu majana ejo kuwa kane i Alger ku murwa mukuru wa Algeria mu myiyerekano yamiriza Abdelaziz Bouteflika mu twigoro twiwe turiko turakorwa two kumuha uburenganzira buva ku baganga bumwemerera uwo mutama w'imyaka 82 kuyitoza muri manda ya gatanu. Bouteflika yifashisha intebe mu kugenda kuva ahagiriye ibibazo by'umutima muri 2013 kandi akaboneka gake ku mugaragaro imbere y'abanyagihugu. Iyo myiyerekano iba nka buri munsi, imaze indwi zibiri itanguye kandi abayitunganya bahamagarira iyindi kuri uyu munsi wa gatanu. Bouteflika yagabishije ejo kuwa kane ko abagizi ba nabi bashobora kugerageza kwivanga muri yo kugira batere imigumuko imbere y'amatora yo mu kwezi kwa kane ukwezi kuza itariki ya 18. Sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro muri Algeria yavuze ko ku igenekerezo rya 14 z'uku kwezi ishobora gushikiriza ingingo ya nyuma ku kwemerera canke guhakanira Bouteflika kwitoza. Abategetsi muri Sudani y'Umanuko bavuga ko gutevya gushinga no kumenyereza abasirikare igisirikare cyiyunze bizotevya ishingwa rya leta y'ubumwe. Ayo makuru yashikirijwe ejo kuwa kane n'umugwi washinzwe gufasha ishyirwa mu ngiro ry'ayo masezerano agamije kurangiza intambara muri Sudani y'Umanuko. Mu kiringo cy'amezi abiri igihe cyatanzwe cyo kuzoba hashinzwe leta mfata kibanza kizoba kirangiye, leta n'imihari irwanya abatekanya gushinga iyo leta hatarenze itariki 12 z'ukwezi kwa gatanu nk'uko biri mu masezerano basinye mu mwaka uheze. Martin Elia Lomuro, umunyamabanga w'umurwi ushinzwe gushyira mu ngiro ayo masezerano, avuga ko ubukene bw'amafaranga ariko bwatumye gushyira hamwe abasirikare no kubaha imyimenyerezo biteba. Umukuru arongoye ingabo za Leta Zunze za Amerika ku mugabane wa Afrika arakekeranya ko ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwa Amerika buzogabanya abasirikare bari muri Afrika ku bice 10% mu mpera z'uyu mwaka nkuko byashyikirijwe mu mwaka w'2016 mu kwezi kw'11 niho abategetsi bo mu bushikiranganji bwo kwivuna abansi bavuze ko bashobora kugabanya abasirikare amajana 7 ku basirikare 72,000 ba Amerika bari ku mugabane wa Afrika gushika mu kwezi kwa gatandatu umwaka w'2020. Abategetsi bavuga ko iryo gabanya ritumbereye kuziganya abasirikare baseruka mu bihe bidasanzwe bashobora kuzokenerwa muri kazoza mu rugamba rushobora kuzokwaduka hagati ya Amerika n'ibihugu by'Ubushinwa n'Uburusiya. Umusirikare w'umujenerale Thomas Waldhauser arongoye abasirikare ba Amerika muri Afrika AFRICOM yabibwiye abashinga amateka ejo kuwa kane. Avuga kandi ko abasirikare bashika 300 bamaze gukurwa muri Afrika, ariko akavuga ko baciyumvira ko hari abandi 400 bokurwayo. Muri Malawi naho abantu bashika 300 bagwiriyemwo banyamwema bari hereje amabarabara muri iyi ndwi bagana ku kirimba cy'umukuru w'igihugu basaba umubonano amaso mu yandi n'umukuru w'igihugu aho bifuza kuganira nawe ku bwicanyi bubandanya bukorerwa banyamwema muri icyo gihugu. Lameke Masina umunyeshimakuru w'ijwi rya Amerika ku murwa mukuru Lilongwe wa Malawi niwe yaduteguriye iyo nkuru. Yamyerekano rero yabaye ku munsi wa kabiri kandi abiyamamaza barabujijwe kwinjira ku kirimba cy'umukuru w'igihugu.
Urakoze yaroyize ku makuru weje kudushikiriza. Tuyutenjiki mwese kumuliko mwana wanda nyekumbi zaidi ya diyo hijwi ya Amerika Islami na nilai Washington DC mkirundi ya mkiru Rwanda. Mugihe isi itegurira guhimbaza umunsi mpuzamakungu w'umugore hari abasanga kushika ubu mu bihugu bigize umuryango wa Afurika y'Ubuseruko imirimo ihemba amafaranga menshi yiharirwa n'abagabo. Mu kiganiro cyakoreshejwe n'ikigo cy'ubushakashatsi n'ubusabane gishyira imbere amahoro IRDP abacyitabiriye baragaragaje ko abagore bagifise amashuri make ugereranije n'igitigiri cy'abagabo biga ari nayo ntandaro yo gukora ibikorwa bidahemba neza. Ni inkuru ya Asunta Kaboyi umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika ari Kigali mu Rwanda.
Nubwo Leta y'u Rwanda yashyizeho uburyo bugaragara bwo kuzamura umugore akareshya na musaza we, haracyagaragara icyuho kinini ku mirimo abo bombi bakora. Mu kiganiro cyakoreshejwe n'ikigo cy'ubushakashatsi n'ubusabane bigamije amahoro IRDP kuri uyu wa kane, abacyitabiriye bagaragaje ko muri aka karere ka Afurika y'Iburasirazuba u Rwanda rurimo hakigaragara ko imirimo ihemba menshi yiharirwa n'abagabo ku kigero kiri hejuru. Bwana Dusabe Shadaraki uyobora ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku iterambere ry'umwana n'umutegarugori mu Rwanda yavuze ko muri aka karere abagore bakora imirimo ihembwa make kuko batabashije kwiga ari benshi.
Ku isoko ry'umurimo cyane cyane abagore tubasanga muri informal sector, ya mirimo bavuga ubucuruzi buciriritse, n'abarimo bakora usanga bakora ya mirimo tuvuga ko ni imirimo itabazanira inyungu nyinshi ugereranyije n'iy'abagabo. Usanga abagore n'abakora abenshi biganje muri bya bindi bijyanye no kwakira abantu, imibereho myiza, ariko wagira tuvuge nko gukora mu nganda, gukora mu ikoranabuhanga, ugasanga abagore n'abakobwa barimo n'imbarwa. Bituruka hahandi mu burezi. Mu burezi rero kuva hasi n'abake bashobora kwiga bakagera kuri kaminuza, ibyo biga nyine ntago bibemerera kujya muri za sectors zituma bagira uruhare bakagombye kugira mu bukungu.
Ikibazo gikomeye cyane kigaragara ku bagore bo mu cyaro usanga n'imirimo bakora idahabwa agaciro. Madame Jidia Mukarurangu uyobora umuryango w'abagore bo mu cyaro Raison des Femmes asobanura ko n'abagore ubwabo bagihura no kwitinya bakumva ko hari imirimo bakora n'indi iharirwa abagabo.
Nkanjye nibaza ku bwanjye ku giti cyanjye naravuga nti ashobora kuba wenda governor, sinashobora kuba mayor kainarizi, ariko wa mugani nkumva na abasore sosiyali nkumva ni ikintu rero mubyukurikiri tugomba natwe gushyiraho imbaraga nk'abadamu na baratwe bize natwe tukareba kuko tukumva ko ibintu natwe tubishoboye tukaba twabijyamo. N'umugore wo mu cyaro mu byukuri weno no bibiba biri hasi cyane ariko rero tugasanga umugore mu cyaro aracyafashwe na ya mirimo mu mifata umwanya harimo kuvoma amazi mu mifata umwanya harimo ibyo byo gushitashinwa harimo biranavuga byo kureba abana
uru rugendo rugaragara nk'urukiri kure ku bagore bo mu Rwanda ndetse nawo muri Afrika y'Iburasirazuba muri rusange rugera ku bagore bo mu miryango y'abasigajwe inyuma n'amateka bikarushaho kuba ingora abahizi Ivona Musabyimana uhagarariye ishyirahamwe ry'ababumbyi bo mu Rwanda koporwa yemeza ko kugeza ubu abagore bo mu muryango wabo bagihura ndikandamizwa cyane bakorerwa nabo bashakanye
komunite yacu ikora ububumbyi n'ubundi roro imirimo myinshi cyane hejuru ya 80% ikorwa n'abadamu umudamu niwe ujya gushaka ibumba akaza agashaka isibo ibumba karikata kicara karibumba agaharura inkono akazanika akazitwika akajya kuzicuruza kandi ababikora n'impeka y'umwana cyangwa se natwite cyangwa se atanariye ugasanga umuntu aheruka kurya mu minsi ibiri ariko niwe ujya kuzana ibumba niwe ukora akazi kose gusanga rero kenshi na kenshi umugabo we yinjira handi ifaranga ryabonetse bavuye barangije gucuruza amwaka ayo kujya kumwicupa
Uyu muyobozi avuga ko abagore bo mu muryango ayobora bakoporwa babatirirwa bashakisha iyo mirimo ihemba menshi kuko nta n'amashuri bigeze bagira
turebeye ku bakuze hejuru ya 95% ntago bazi gusoma no kwandika ubu kugeza none aha ngaha dufite abana barangije kwiga batari benshi cyane kuko turimo tubara 64 basa 34 mu gihugu hose abonzi bakora akazi gahindura genda bakora nko muri leta abonzi ni babiri amategeko y'u Rwanda mu nyandiko babirimo ko u Rwanda rutagira ivangura hatarimo kunena ariko muri mu bikorwa n'abaturage ikintu cyo kunena barakigira tuvugenda nkafate nko kurugero rwa hafi hari igihe tugeze kugira akazi turagapublishinga tugashyira ku isoko ariko bamwe mu baje gukora ibizamini umuntu mwagiye gukora ibizamini tunafashe niyo twakoze inama twatanga amatike ugasanga barimo kuvuga ngo murajya gufata amatwa ryari
u Rwanda ruza mu bihugu bya mbere ku isi bijambo umugore inteko ishinga amategeko y'u Rwanda igizwe n'abagore 61% ariko mu yindi mirimo haracyagaragara umubare muto w'abagore bari mu mirimo ihembwa amafaranga menshi ugereranije n'abagabo umunsi mpuzamahanga w'umugore mu Rwanda uzizihizwa kuri uyu wa gatanu insanganyamatsiko ikaba igira iti dufatane urunana twubaka umuryango utekanye Assumpta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali
ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi HCR rya kuri inkoni ku gishitsi impunzi z'abarundi ziba mu bisagara kwata buryo buhari bwo kurihira amashuri abana b'impunzi batari makambi impunzi inyuma y'inama yahuje abaserukira iryo shyirahamwe hamwe n'impunzi ziba I Kigali n'inkuru ya Pierre Claver niyo nkuru umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika ari I Kigali mu Rwanda
Intumwa yaserukiye ishamwe mpuzamakungu HCR igisata cyo mu Rwanda ikaba inaserukiye igisata cyo gukingira impunzi muri iyo shyirahamwe yatangaje ko abana b'impunzi batari mu nkambi ataburyo buhari bwo kubarihira amashuri mato mato n'ayisumbuye canke kaminuza iryo shyirahamwe rivuga ko ubu rifise igihengeri 4 miliyoni z'amadolari ya Amerika gutyo ko icyihutirwa ari ukwitaho abari mu makambi y'impunzi gusa
no kubigenda bya sector 16 uyu munsi wenda n'edikasi ejo hasho Donc, ni byiza yuko mufite ingamba mufite ubwo bushake bwo gufashanya donc aho mushobora gukora pedwari vraiment mushyire n'ingufu ariko natwe tuzakora ibishoboka ariko icyizere navuga yuko ari gitoya none kuvuga ngo uyu munsi niba dufite igihombo cya miliyoni enye z'amadolari ejo umwaka utaha gishobora kuzaba ari esheshatu cyangwa umunani donc situation zigenda zirushaho kuba mbi kurushaho
userukira komite y'impunzi Patrice Ntadohoka yaciye atanguza isekeza yo kubaza aho hose hoba hari umwana w'impunzi wo murundi atiga kugira ngo yandikwe maze hakogwe urutonde iyo komite izododore ahashoboka hose mu barundi baba mu makungu kugira ngo abifise bafashe muri ico gisata
ibintu byo kwigisha abana hasere sanuko yabidutereranye yabireka twebwe rero nk'impunzi twibwira abana nabi wacu nitwobareka ngo bagume mu nzu hari abana bamwe biga mugabo batarihigwa kubera baguma bavuga ngo bazotuhira ibigo bimwe amashuri akabarindira n'abandi batashe baguma muhira batiga bo nibo dushaka cyane ko botubwira mu mirenge mu bugari gushika ku rwego rw'akarere bakatubwira abo bantu baba bicaye mu nzu batiga tukarabe nyene two kubitiza ifuse tukomera amashibe ne wacu bafise uburyo bwo gufasha kugira ngo abo bana ntibagume mu nzu bige nk'abandi ejo ntibazovemwo abantu batakamara bafise ku gihugu cyabibaruze ido te yakamo bene wacu ku isi yose yo bari baravyumva baratubwira bati ntagagira umwana yoguma mu nzu atiga kandi jazotara umuntu
iruhande y'ico kibazo iyo komite ihamagara impunzi zose kwamaze temberana ivyangombwa biziranga kugira ngo zirinde guhura n'ingorane z'umutekano cyane cyane mwijoro ntadohoka avuga ko hari ugwaruka rumaze guhura n'ico kibazo
mu mwibarabara abariho bajeje umutekano birashika rero bakabaza icyangombwa kiranga umuntu ni kuvuga yuko kugira barabe yuko atabibazo teza by'umutekano iyo rero ufite icyangombwa uba wikingiye wonyine rero nicyo gatuma nahamagariye abantu bose cyane cyane impunzi kugenda n'ibyangombwa kuko ubu barabifise naho uba ufise ibyo bita proof cyangwa statut urashaka kuyifotora ukayitwara barayemera kuko aba ariko n'ifoto yawe n'ibikuranga cyane hariho amakara menshi ashika hanyuma cyane cyane abakiri bato bakabafata mu ibarabara batagira icyangombwa na kimwe bakabapfunga ayo makara nkaca ndayamenya abiwabo bagatabaza ati umwana wacu bamufashe ugasanga ahanini babafata kubera bagenda mu ijoro canke ku mutaga ari hose atacyangombwa baba bafite
ni inama rusange igira kabiri ikoreshejwe n'iyo komite nshasha y'impunzi ziba mu bisagara igahuza abarundi ishyirahamwe HASTEG hamwe n'ubushikiranganji bujejwe impunzi yamara ubwo bushiranganje ntibwashobye kwitaba abo guserukira bavuze ko bafatiriwe n'ayandi mabanga yaba HASTEG canke komite y'impunzi bahamagarira impunzi gufatana mu nda zifashanye cyane cyane kuri ico kibazo c'abana batiga kubera kubura uburyo aho harabamaze kwitanga bakarihira abanyeshuri batari bake barenga 200 bo mu gisagara ca Kigali inyamata hamwe nihuye cye clave ni inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
Muhuza warundi avuga kuruhara rwa mashengero ari ntangere mu gutsimbataza amahoro Edouard Nduwimana munama yagiranye n'abarongoye amashengero ejo ku munsi wa kane yaratangaje kwa babazwa nuko hari abanyamashengero bamwe bamwe bakora nk'abanyamigambwe n'inkuru imumenyesha makuru y'ijuru rya Amerika Raymond Zimana ari i Bujumbura mu Burundi
ahejeje kwemeza ko muhuza w'abarundi ahabwa uburenganzira n'ibwirizwa rigenga ubwo rwego ko gukoranya imigwi y'abantu itandukanye mu ntumbero yo guhimiriza no gutsimbataza umutekano n'amahoro mu gihugu na cyane cyane kwirinda amatate yaduka no kuyatorera umuti bidaciye mu ngimba Edouard Nduwimana umuhuza w'abarundi avuga ko yatunganije inama n'indongozi z'amashengero kugira zibutse uruhara zifise mu gutsimbataza amahoro mu gihe Burundi busigaje umwaka kugira buje mu matora mu mwaka wa 2020
mweze mugero cyane cyane kuremesha amahoro kuremurura imitima iremerewe kunywanisha abarundi ico n'uruhara cyane rw'abakozi b'Imana cyane cyane muri kino gihe twimirije amatora nibaje yuko ari ngombwa yuko twora gukora ino nama kugira ngo turabire hamwe uruhara rwanyu n'uruhara rwacu n'ibyo twokorana kugira ngo by'ukuri twe tujye mu matora 2020 imitima itekanye kuko kahise kavuga karatweretse yuko mu bihe by'amatora no mu bakozi b'Imana harabahungabanye 2015
Bamwe mu barongoye amashengero bavuga ko ibibazo biri mu madini rimwe rimwe biva ku burongozi na bamwe mu ndongozi zishyira inyungu zabo imbere zikibagira icyo zijijwe n'amategeko agenga amashengero Musenyeri Artemonzishura arongoye runani rw'amashengero yemera Kristo mu Burundi avuga ko inama n'ingingo ari umuti urama kugira haboneka amahoro akanegura abapfu bwoko
Izi ngora dufise rero zo kudakoresha amanama mu mashengero yacu bituma n'igihugu kitagira amahoro kuko tuguma turyana bamwe ngo abana batutsi ngo abana babutu uyu muhutu ntiyo uvuga ngo uyu mututsi ntiyo tutarakizwa aha mu mutima no mu bwenge bwacu mu kurongera amashengero dufise tukemera kubunga n'ibyo dufise tukemera gukurikiza ya constitution twigiriye twebwe nyine ibintu byo kuguruka tubireke ibi byo kuvuga ko ujya gakizwa uyo genite ngikutubizemo turabe ingenda amahoro sasagara mu Burundi
kiretse ibijanye n'ubwoko abandi bavuga ko nikumirwa canka amacakubiri y'intara ashobora gutuma umutekano utose kara mu gihugu sisteme nirambo narongo ishengero ryo gusubiza hamwe muri Kristo afatira karero ko bivugwa ku ntara ya Mwaro
uko bavuga intara ya Mwaro iyi ni connotation itameze neza sinzi ko ariho muri mwe bwabaze imisi babyumva kuko nibaza ko ala longe taro uyu munsi washaka atari generasiyo y'uno munsi bishobora gutera ikibazo ko nibyo ntari imwe bashobora kuyivuga ko nabi ikintu
cyangwa yindi bakayivuga ko ibintu bibi bimeze uko ubora kuzanira amagenerasi azodukurikira yuko hariho ibintu bitazogenda neza bigatera ubudugararo kuko ibitera ubudugararo si ibikorwa gusa bikorwa n'amaboko amajambo n'ibiheriye mu bintu bigumura abantu cyane
Nguzo wa Barundi kuri ibyo bibazo asaba abanyamadini n'abarongoye amashengero kwigisha no gutahuza abanyagihugu kw'abantu bose bari mu bwoko bumwe Nduwimana ababazwa no kubona hakibonekeza amacakubira afatiye ku ntara no ku bwoko mu madini
Twese turemera Imana mu gihe rero twemera Imana tukemera yuko twese turi n'ubwoko bw'Imana birabaga kubona mu madini n'amashengero haba amacakubiri y'amoko y'intara ugasanga mu madini n'amashengero hari abahutu hari abatutsi hari migwi hari intara ibintu mwe ni ibyo muzi yuko biri mu bishihungabanya amahoro n'umutekano mu bya mbere nta kintu cyambere gihungabanya amahoro n'umutekano amacakubiri ahantu mwombinyuza mu madini n'amashengero ari abataratahura yuko abarundi twese turi ubwoko bw'Imana kuko byanditswe mu bitabo by'Iranda twigisha muri wa muri igisha
inama yahuje umuhuza w'abarundi n'abarongo ya mashengero ikaba yari ivise intumbero y'ukurabira hamwe ingene horemeshwa amahoro umwumvikano n'ingene indongozi z'amashengero zovasha mu guhimiriza abanyagihugu kwijukira ibikorwa by'iterambere inama iri mu rukurikirane rw'izindi nama zitunganywa n'umuhuza w'abarundi ku migwi itandukanye aha tukavuga nk'abarongoye imigambwe hamwe n'abarongoye amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki I Bujumbura Remunzimana ijwi rya Amerika
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika mu biganiro byacu umuntu arese kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320 kilohertz 15,576 na kilohertz 17,760 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,633 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,503 Radio Ijwi rya Amerika Radio yanyu
Bega Burundi bubanye gute n'ibihugu bibanye n'amashyirahamwe mpuzamakungu muri iki gihe umuhinga mu byereke politike Patrice Désiré Yamuremyi asanga abayobozi b'u Burundi bashyira mu ngiro politike biyemeje ifite umugambi w'ubwigenge bashaka mu kiganiro n'umumenyesha bakuru w'ijwi rya Amerika Roger Wirikaneza ari i Nairobi muri Kenya Patrice Yamuremyi arasigura zimwe mu mvo zateye ingorane za politike u Burundi burimwo muri iki gihe n'ingaruka zazo
Nibaza ko hari ibintu bibiri dukeneye kwirinda mu Burundi ni kwizera cyane amahanga no kwizera cyane ku burorero u Burundi si Rwanda u Burundi si Tanzania u Burundi si Republika Demokratike yo muri Congo u Burundi si Burkina Faso u Burundi n'u Burundi nakahise kabwo kandi utegerezwa gutahura naho tugatahura tuzagutahura ko ariko gaheza kaduha inzira n'ingendo byo mu 2025 byo mu 2020 n'ibindi n'ibindi
tukirahura ku bijyanye n'injyane hari abavuga bati ijambo injyane crise mu gifaransa ntijyari kuye kuba rikikoreshwa muri umwaka wa 2019 izo ndyane ubona zikihari cyanke zaraheze
Indiane za politike mu Burundi ntazikihari ibintu nk'imaraye numva bavuga ngo urumva bitagenze gucya hazoba intambara ndavyo Burundi ngene bumeze nkaraba niyo buvuye niyo buja na Barundi bake biteguriye kugwana intambara kuko iyo ntambara nigira ikivuyeko
ni imigwi ivugwa ngo iri muri Congo ngo iri muri Sud Kivu n'ahandi uvuga uti ibyo bintu ntawe bishobora gushikana abantu
ndavyo biye turimwo abana abandi barashobora kubesha ubaruka urucanze ruriya wanashaka hamwe hamwe bagashaka kuzana indyane zo bazihagaze kumoko mugabo mbona tawo zifatiye giye nibaza yuko ugwaruka go baruri muri ivyo byiyumviro byo kugwana bariko baruhena kuko burya nta muntu agwana kubera aba ingorane za politiki keje abantu kuna kugwana kuko haba
karenganya kanaka nakanaka kubuya nibyo muraje kuvuga ngo urumva abantu bigana nabi mugabira biraba bose eko fondamana ari mu ikomine kanaka bose bayiga bose zabona ze muri kaminuza bose binjira yo bose abo tuna batuzi no kuvuga ko uba barundi bahuriye ku ngorane zimwe zijanye n'ubukene uravye neza ingene imyerekano yabaye muri za Burkina Faso nahandi abantu bavyuka nta uhamagara uwundi mu Burundi rero harabaye tuna kwita sensibilisation kubwira abantu hanyuma haca haba ingorane ikomeye ni ibibanza wabona biriko biraberamwo iyo myerekano byaca bivyura ibintu bya kahize na murundi wobeje mubwiye ko abantu bagiriye imyerekano ku musaga ukababwira ko yakiye iva ku musaga ikaja mu igenda ukababwira ko yababwiye ko yavuye mu igenda ikaja muri komine Mugamba ikava muri komine Migamba ikava muri komine Mukiko igacibandanya igasimba Bujumbura irari gaciba mu Matongo muri komine Kayanza igabiri no mungagana ico gihe haci hazamwo akandi kantu kerekana yuko kuko kutari ubushaka kwabene igihugu benshi
ubuze ntikwa gushaka kwabene igihugu benshi ushatse gusigura iki kwimyerekano yagiye ahantu hari abatutsi
nashatse gusigura ko ubiravye uti urabidiye ariko vyageze ico rero cace kizana irindi shusho nkumbure hariho n'uwashaka kugenda acavuga ati eh yokumbe ni kujya yari ho mu kamera cyangwa muri za kinaba hariho harigeze gutangira ababo kwa bavuga abanywanyi bo kwa Gwasa kugiye kubiraba nyuma y'iminsi 3 4 5 abanyabahunganye basuye kumanuka gacira yibona no mu nyuma kwasaja mu nzego ibyo byose ukibona ko cyari kintu kimwe akajagari katari gake
muri izi migendano ya Burundi na karere n'amakungu bamwe bavuga ati Burundi bwihagaze ko kandi burashitsa abandi nabo bati buriko bwiyugarirako we ngaho wasigura gute
je mbona Burundi buriko bukora politique bwafashe Burundi bwafashe politique yo la souveraineté ibihugu byinshi byafashe politique ya souveraineté rero haraba de conséquence icyo gihe rero igihugu kihaza kitavyemera mbona ariko Burundi baravyemeye nibijye ubona muri za Cuba babikuye kuco bigishijwe kubera kudeta kandi Burundi ntiburi izole burafisa bwo gushigikira kuko nta resolution imwe muri abo nirengana muri Nations Unies uyivuze uburusa no jaho uvuga bateka Burundi buri kwiye ahubwo namahoro yaragarutse ngo bako mu byerekeye by'imigenderanire si bwonyene buriko urabona ko buriko burinjira muri bibihugu byo muri Aziya na handi za Indonesia kera basona baza mu Faransa aho baza kwiga mu Bushinwa byerekeye by'akarere naho kutumvikana Rwanda nibaza ko ari ibintu byumvikana kurabona abantu bagize bahungabanije ubutegetsi bajyaze gusenya ubutegetsi bari mu Rwanda niyo bahungi ibyo rero birumvikana ko nta muntu yo kubikira umwansi muheze ngo mukundane igihe iyo ngorane itaratorerwa umuti ibyo niko bimeze
mu minsi heze habaye imitahe yasohorewe abahoze abasirikare bakuru bakuru mu gihe cyahoze cyitwa FAB bamwe barafungwa ikibazo ukibona gute nk'umusesanguzi
burya hari ikintu umuntu yita muri politiki atanze social ibi leta yagize by'umitahe yo gufata abaganaguye nyine cyo barapeda ndadaye hari abarundi sinzi bari babirindiriye baguma bidoga ahubwo rero murarabana neza ko atari ikintu gica kigwiza n'amajwi kuba ari ku butegetsi uti koki ugiye kuraba uvuze ngo warusha yaravuganiwe ko tuba twibagiye ku rupfu rwa rero rwatumye abantu bafata inkoho bakaja mu ishyamba hanyuma ugiye kubiraba neza muri Arusha nta kuntu urupfu rw'umukuru w'igihugu mu bisanzwe goja muri bwa butungane bunywanisha abantu n'ukuri bantumbe ico cumvikanire ko Meteo Ndadaye yapfuye hari igisirikare gikora hari ubutungane bukora hari inzego ziwe zatembagajwe nta ntambara yariho bisigura yuko ntibigoye kumenya babigize umukuru w'ibiro bihuko by'intwara miheto yarazwe icegera ciwe yarazwe uwatwara gendarmerie yarazwe inama zabereye mu biro bikuru by'intwara miheto abaye bayirimwo barazwe uwo bagira bashyiraho nk'umukuru w'igihugu ngeze aracyariho urumva ivyo nibishobora kuba byoja mu butungane bunywanije uwo maze uti kuki babigize uyu munsi nivyo abarundi benshi bakunda kwibaza buryo ugiye kora muri politike umuntu araba agashya ku munzani uyu munsi mfite inguvu zingana iki ejo se zingana iki nibaza ko ababo bari ku butegetsi babonye inguvu bafise basanga uyu munsi icyo gikorwa cyo gukorwa nkumburi ya 2010 bari kugikora 2008 bari kugikora mugo barabona yuko inguvu bari bafite icyo gihe zitari bwabahe uburenganzira bwo kubikora iri babonye inguvu bafise uyu munsi avuga bati turavyizo dufise ubu twa bikora bacha barabikora nuko politiki meze isivyi Burundi gusa nuko bimeze
Padi deze ya mwere mnyamra koze kuri igano muhari Ijwi ry'Amerika.
Mwere chani wani roche.
Njoti mwese mkundi la juu Ijwi ry'Amerika igano tuwa teguri ya mwaka kanya wigaru kingaha. Tuoneo kanda kanya kukwishu mila engineer ya dufashe mwiga bugizuma. Hamu na Jeffrey ya dufashe kwe giranya igano ya tuwa teguri ya kuri mikro mwana Frederike Monikije. Hama kuruna yu mwashikirizwa na Aloise Wigilimana. Mwere koze kudu tega matwi tulabifurije hama horo umusi mwizu.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.